mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nuwa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga uno munsi, muri Isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Ikaze rero neza mwese mushikiriza ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Tubibutse Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero zanyu mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe. Adresse yacu ni radio yacu VOA, radio yacu VOA kuri Facebook. Uno munsi turaganira ku buzima bw'amagara y'abantu, muri make turaganira ku miti kama. Imiti kama benshi bavuga ko ivura neza, ariko bamwe bakabona yuko hashobora kuba harimo utunenge muri yo. Nivyo tuza kuganira ikaze neza mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise tugiye mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga, muri Isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu. Ibice 40% by'imiti ikoregwa mu mahinguriro akomeye ku isi hayikoresha ibitegwa kama, harimo imiti ivura ububabare bwo mu mubiri nka aspirine, artemisine n'iyindi, nkuko bimenyeshwa n'ikigo mpuzamakungu OMS kijejwe amagara y'abantu ku isi. Iryo shyirahamwe riragereranya kandi ko ibice 88% by'ibihugu ku isi bikoresha ubuvuzi kama nk'ibitegwa, inshinge, ubuhinga bwo kuruhura no kugorora imitsi n'umubiri, bimwe bita yoga n'ibindi. Mu Burundi, ishyirahamwe RNATB, Réseau National des Tradipacticiens du Burundi, vyibutsa ko kuva na kera kuri basogokuruza imiti y'abanyamahanga itaraza, Abarundi bamye bivurisha imiti kama kandi bagakira neza. Yamara nubwo vyamyuko hari abagereranya ubwo buvuzi bw'imiti kama n'abakoresha n'abakora nk'abapfumu barumenyi n'abandi. Rero ibyo ugasanga biba kubera bamaze guhendwa n'ubwo buryo bw'ubuvuzi. Uno munsi turaganira rero n'iryo shyirahamwe Réseau National des Tradipacticiens du Burundi. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Ndayizeye Salomon, umuvuzi kama akongera akaba yikorera utwiwe mu entrepreneur, yigiye ubu buhinga bwo kuvura muri Eden Memory Research Center mu gihugu cy'u Rwanda. Ishyirahamwe ryiwe rikorera mu ntara zitandukanye, mu Cibitoki, Gitega, Mwaro na Bururi kuva mu mwaka wa 2014. Aratubwira byinshi kuri iri shyirahamwe ryabo. Reka twakire umutumire uno munsi. Ikaze neza mushinganahe Ndizeye.
Ego nanje ndabaramukije.
Muraho murakomeye.
Turashimira Imana.
Ego murakoze gufata kanya ko kutuganiriza ku bijanye n'imiti kama. Tumaze igihe kitari gito tubona abantu n'amaduka atandukanye agurisha imiti kama, n'amashyirahamwe washaka akoresha iyi miti kama mu kuvura abantu avuga yuko avura neza, harimo n'igiwanyu kandi ko ari imiti yakoreshejwe kuva na kera. Ariko reka tubanze duhere ku ishyirahamwe ryanyu ingene ryatanguye, n'uriwe nk'umuvuzi kama, mushinga ntahe Salomo, ninde muri make?
Okay, murakoze, ndabashimiye kandi nongera ndabaramutsa, nongera ndamutsa n'abatwumviriza. kwizina nkuko muhejeje kubyumva ni ndize Salomo umuvuka ntara wo ngaha mu Cilitoke ca Rugombo mu gihugu cyo Burundi nkaba nsanzwe ndi umuvuzi kama nkaba uwikorera utwiwe mu Gifaransa bavuga ngo ni entrepreneur hanyuma nkuko mwabyumvise nkaba twagize amahugurwa canke formation mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda muri ico gihe rero nkaba nashimye gukurikirana uyu mwuga wo kuvuza imiti kamba nkuko byahora bikogwa na basokuru ariko kandi ubu bikaba bishobora gukogwa mu buhinga bwa none nkuko tubibona mu bitabo canke mu buhinga bwatanzwe n'ivyemezo by'abashakashatsi hirya no hino nkuko mubyumvise rero ni ndize Salomo muriko murayaga kuri mikoro murakoze
murakoze cyane amashinga ndahindize none ishyirahamwe ryanyu rikora gute muradandaza iyi miti murayirimisha muri murayigisha bimeze gute mu ishyirahamwe ryanyu
murakoze cyane ishyirahamwe nkoreramwo mu kuvuza imiti kama ni ishyirahamwe bita Health and Peace and Job Center ni ikigo cy'amahoro n'umunezero mu bikorwa muze mu Kirundi hanyuma rikaba ari ishyirahamwe rimwe mu mashyirahamwe ahurikiye mu runani RNTD Réseau National des Associations des Tradis Praticiens du Burundi icyo naco kikaba ari urunani ruhuza amashyirahamwe yose mu Burundi avuza imiti ikama kandi ugururani rukaba rufise abarutwara ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara n'abaruserukira hirya no hino mu gihugu nuko rero ishyirahamwe ryacu ryatanguye kuvuza imiti kama mu 2014 ariko vyaje kwemegwa neza mu 2017 niho twaze kuronka uruhusha rwo gukorera ku mugaragaro mu gihugu cyose hanyuma amategeko uko agenda araboneka twinjira mu runani neza na neza mu 2019 umwaka ushira 2020 niho twinjira mu runani RNTB nkuko bisanzwe rero turiko turakorera mu ntara zishika zine ntara ya Cibitoke intara ya Gitega intara ya Mwaro n'intara ya Bururi yego
none nakuko nari nabajije iyi miti murayirima mwebwe nyene muri ayo mashirahamwe muhurikiyemo hama ayo mashirahamwe ngana gute muri rusange
murakoze urunani mu bisanzwe sinza kuruvuga ko birebire ariko urunani rugizwe n'amashirahamwe 18 murumva ko atari make kandi n'ubu ndiko ndabivuga harashobora kuba hari n'ayandi yiyongereye ko ariko ayo nayo narinzi neza ahurikiye mu runani hanyuma mvuze ku ishyirahamwe ry'iwacu bwite dusanzwe turima iyo miti tukongera tukayihingura cyangwa tukayitunganya imbere y'uko tuyihereza kandi nk'uko bisanzwe dusanzwe tubizi ko imiti yama iva mu bitegwa ntangamiti ikava mu byo twirimira dufungura cyangwa se ibyo twokwita ibifungurwa hanyuma imiti ikava mu gataka mbere hari n'iyiva mu bikoko urumva rero ntitwovuga ngo imiti yose turayirima kuko hari n'iyo dukura mu isi tutarinze kuyirima ariko ikabanza guhingurwa imbere y'uko abantu bayihereza ariko icyo dukora muri programa yacu cyangwa se muri gahunda yacu twebwe turarima imiti tukongera tukayidandaza cyangwa se tukayitanga ku bayihereza murakoze
ego utubwira imwe muri iyo miti iyo ari yo n'icivura
murakoze cyane ibiti mu bisanzwe ni byinshi kandi bivura indwara zitandukanye kandi si ubu gusa ni kuva kera narindi byari bizwi ko ibiti bivura bisanzwe bihari nk'umubirizi turabizi ko kuva ku gisokuru umubirizi uvura indwara nyinshi nka za ariya abandi barayivuza bafite ibibazo byo kumeneka umutwe ariko kandi twebwe turakoresha n'ibindi byatsi bitandukanye no kuvuga ko dufashe nk'akarorero dufise imiti itandukanye dufise umuti twita antiseptique twebwe twabuhaye iryo zina kugira ngo tushobore kukoresha kuko uba urimwo ibiterwa bitandukanye si giterwa kimwe ni biterwa ntangamiti bitandukanye murabizi mu Kirundi baca umugani ngo imiti ikoranye iyo imaze guhuzwa canke ikavangwa itezo kugira izina rimwe koresha bafite uburwayi bwa estoma canke se umushishito mu Kirundi hanyuma turagira n'iyindi miti isanzwe ifasha ku burwayi bw'amasigo canke ku bafite ibibazo by'amagufa atameze neza no kuvuga ko amagufa abuze calcium dushobora kumutegurira umuti uva mu biterwa ntangamiti bigwiriyemo calcium kugira ngo umuntu ashobore kwiyoboka kuri ayo magufa n'abandi bafise ibibazo by'inzoka turabategurira imiti bamwe by'inzoka zo mu nda turabategurira imiti hanyuma bakaronka ubufasha ego si zose nshoboye kuvuga ariko izo ni zimwe mu ngwara zishobora gufasha mu miti dutanga
Murakoze cyane mushinga nta ndizeye Salomon turi kumwe ku murongo wa telefone ari mu ntara ya Cibitoki akaba ari umuvuzi kama turiko turaganira nawe adufashe kumva byinshi ku byo abantu benshi badatahura ku bijyanye n'imiti kama akumbure ishobora kubafasha nabo nyine reka twumve ku murongo wa telefone abanywanyi b'ishuri rya Amerika baratangiye guhamagara bafite ibibazo ibyiyumviro dufite Niyonzima Saif Almark amahoro neza
amahoro
urahora komeye
ndashimiye Imana
ni byiza uherereye hega Niyonzima
niyo tuvugana ndi aho ita kujya amatafari mu Gihosha
ijambo ni kwawe
icyo navuga ku bijyanye n'imiti kama ego benshi barayikoresha kandi imwe irakora ariko ikibazo ubu kiba cyagenda tugira ni uko bamwe bako barayikoresha mu kubesha bagafata ibyatsi byose babonye bakavuguta cyane cyane ubu hanindi byadukije bafate ku bibazo abantu benshi bafise bigenda bigaragara mu ngo ngo bafate nk'ibyatsi bakavuguta bagaca bashira abantu ngo birangeza ingufu y'abagabo nyine nk'ibyo hanitiye ko nka leta z'ibihugu zoshyiraho uburyo iyo miti isuzumwa igahabwa n'ibirango ko yoba yemewe n'amategeko kubera naho iyo miti itangwa nta usanga kenshi nta ntibamenya ngo umuntu ashobora gufata kuri dozizi wumva nyine ukoresha iyo ushoboye kuronka kenshi cyane intera yanjye cyane cyane nawe atiye ko leta nyine iyo bishyiramo ingufu ikaba ihari ku icyo kizwi ni ikishobora kuvura kandi ikaba yizewe
ego niyo nzima intererano yawe irahambaye reka twumve mushinga ntahe ndizeye icyo abivuga ko mushinga ntahe gupima nk'ibyo niyo nzima avuze biragoye gupima ubukare bw'umuti avuga ati ariyo nabo ari kumayira bapfa gutanga ibintu bavuguse umuntu yomenya neza gute ko umuti ukora cyangwa udakora cyangwa kukaze ku buryo buringanije gute yo bigenza gute
murakoze cyane nagira nshimire uyu mugenzi ahejeje guterera intererano nk'iyi ni igikorwa gikomeye kandi bibonekana ko leta y'u Burundi yamaze gufata mu minwe kuko ari igikorwa ngirakamaro kuko ugereranije naho twavuye naho turiko turaja biraboneka ko igikorwa kigeze kure kandi nk'umubyeyi wacu leta y'u Burundi yifatiye mu minwe iki gikorwa aho tubona ko hamaze kuboneka amategeko agenga ubuvuzi kama mu gihugu hakongera hakabaho urunani rutunganijwe mu buryo bwiza kandi rufise aho rukukira mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ibyo biduha icizere ko nibyo bipimo bizobaho hanyuma tugaheza tugapimisha imiti yacu ariko kuri uru rugero ubu dukoresha uburyo bwatowe n'abandi bashakashatsi kugira ngo duheze dutore amadoze dukorera kugira kubera ko kenshi na kenshi usanga imiti dukoresha siyo tuvumbura ubunyene niyo duhanahana kuva kera narindi yari isanzwe ikoreshwa gutyo rero usanga umuntu yatanze umuti kuva kera yarerekanye nuko uwo muti ukoreshwa ariko nkuko abivuze byoba karusho mu gihe byo pimwa yashirwa ku rutonde rw'imiti iri kiratangwa ariko yaciye ku bipimo biciye mu buhinga bwa none nk'uko ibihe bigenda bihindagurika ego tumushimire cyane atanze intererano nziza ariko kandi leta iriko irabikora neza
uti rero hariho amabutike cyangwa amashirahamwe nk'ayo y'iwanyu akwiye mu gihugu kuburyo ko buja aho muri bakamenya yuko mwabinonosoye neza mwabipimye neza bakayigura muri make
nizera ko ibi ibyo kuvuga gupima canke no vuga kucisha muri laboratoire ni gikorwa kibandanya kandi gifise aho gica kugira ngo gikogwe bizokorwa biciye muri leta nkuko muhejeje kuvyumva atanze intererano sigikorwa twebwe twokwishingira amalaboratwari y'iwacu canke ngo duheze twemeze imiti gusa icyo dushobora kwemeza nuko imiti ivura dufatiye ku bantu tuba twaravuye kandi tukabona ko imiti imeze neza hanyuma ikindi naco dushobora kuvuga ni uruhare rwacu mu guterera mu by'amagara y'abantu rurakenewe kugira ngo twongereze ibi biterwa ntangamiti hanyuma twongere dufashe mu kwerekana ubumenyi dukoresha tugiye hamwe byose bigaheza bikagenda neza ubushakashatsi bugashirwa hamwe hanyuma tugatora ikintu kizima murakoze
cyane tubandanye ku murongo wa telefoni abandi banywanyi turafise Yves Bizimana uraho neza
neza cyane
taze mu kiganiro muri sanga ikibazo canke cyumviye
ndabakengurukiye kuva ngisoma ubutumwa nyibaza ko mwashyize harimo dutumiza kwitabira ikiganiro nabaye mu wa mbere bavuga kuko nabaye interese cyane nahimbawe kuko ndi umurundi akunda cyane imico na karanga z'igihugu ibyo rero nja gusanga ibizimiti kama ndabikunda ku rugero ntababwira nicyo gituma na nahamagaye kandi ndabakengurukiye
urakoze
maze guhimbari gushyira ikiganiro no kuvuga aba bantu babatumire bari bakwiye kutubwira ndagifatiye ingaha mugabo akatubwira bati dukorera kumbure ndi mu bipfuza ko hogwizwa ndayita amasantre yoja hamwe agakora ibyimiti y'ikirundi kuko tutabeshanye hariho n'imiti y'ikizungu usanga idashoboye kukiza umuntu mugabo igikama yacu ugasanga yashoboye kuvura yashoboye gukiza umuntu rero kw'amajyambere dushwara hakaza imiti y'ikizungu nibazana ntaryo ko niyo batwite y'ikizungu ko baba bayikoze muri ibi by'ikirundi z'iwacu bya kera kuva na kera numva rero no tera intege aba bantu bariko barakora batinye siganya kugira ngo kumbure umurundi umunyafurika twumve ko dushoboye ubwa mbere kandi dutahure ko by'ukuri nubwo bariko bitwaza amadoze jewe nzi by'amadoze ndagusanga umenga niya bica biza muri ya malaboratwari y'abazungu n'ibindi kugira ngo kumbure nabo bagiremo ikibanza bashiremo ikiganza muri ibyo byiyumviro by'abarundi ahubwo nagira nti bo nyine bokomeza gushakashaka nimba batanga urugero rw'umuti ukunda tukabikora ari kama koko ata laboratoire byiriwe biracamo ngo bice mu byuma n'ibindi kukumva ntaho bizoba bitandukaniye n'imiti y'ikizungu
ego urakoze cyane none kamushinga nanjye ndizeye nk'uko Iva bivuze mwumva yuko ibyo by'amadosage ibyo byo kugereranya ubukare bw'umuti ari icyitwazo cyo kugira ngo bahagarike abantu nkamwe ko kumbure no kuva na kera aba kera bari bazi ingene baringaniza uko umuti ukora n'ubukare bwawo ego
nagira mvuge kuri iki umu nywanya ahejeje guhamagara ashikirije mu bisanzwe kuba hashobora kubaho ubuhinga bwo gupima ntabwo bisobanura gutakaza akaranga k'ibyo tugiye gufungura reka ntange akarorero ku bantu bahingura imitobe kama iva mu biterwa bitandukanye kuba bashoboye gupima bakabona ko ibintu bimeze neza bidashobora kubangamira abagaba amagara y'abantu ntabwo bishobora guhindura ico ico cahinguwe kugira ngo kireke kuba kama ahubwo ibyo twongeramwo muri cha kintu twahinguye nk'ama ingredient niko no bivuga ibyo twongeramwo ibyo bishobora kwica cha kintu cahinguwe ariko kandi nkuko ahejeje kubivuga hari n'ibyo bashobora kwiherezwa mu buryo kama bitarinze guca mu mahinguriro ariko kandi hari n'uburyo twohingura ibintu byacu bikaba byiza muri ico gihe rero gupimisha gucisha mu byuma byabigenewe tukabona ko ico twihereje arico n'akarorero nimba tuvuze ngo uyu muti wacu wa estoma uvura estoma uvura umushishito urimo fibre na karorero ntanze fibre tukaba tuzi ko igiye gufasha muri estoma bimeze neza harakwiye icyuma cerekana ko iyo fibre koko yapimwe irimo ariko icyo cyuma ntaco kiza guhindura kuri wa muti kama wacu nibaza rero ko ari byo byokwirwa ko neza ahubwo iyo miti kama ikagumana akaranga kayo mugabo yizewe murakoze
murakoze namwe reka tubandanye twakire n'ubundi niyitanga Simon amahoro neza Simon
amahoro namwe
murakomeye
ndakomeye namwe murabo
yego turashima
icyo ngira ngo ni mbaze umutumirwa kugira ngo ambwire imiti gakondo n'ubundi na mbere hose yarakoraga n'iyi miti ya kizungu wenda itaraza ubu ngubu bo nk'abo ngabo baba bayirimo babakora muri ibyo bintu by'imiti ya gakondo bo bakora iki kugira ngo bave ku rwego biriho nabo bigire ku rwego rwo hejuru ku buryo biboneka byoroshye usanga kubona umuganga wa gakondo biba bigoye rimwe na rimwe ukabona abantu b'abatekamitwe biyitirira ibyo badakora rimwe na rimwe kubera ko kubona abo ngabo ba nyabo biba bigoye nubwo bakora iki kugira ngo iyo miti yabo igere ku rwego kuyibona byoroshye
ego duga ku ijambo umushinga ntaye ndizeye
murakoze cyane icyo navuga kuri iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane kandi gitanga icyizere ku muntu wese yumviriza iki kiganiro nagomba rero kumuremesha ndamubwira ati ubu ngubu ibintu biriko biraza kuko mu ntumbero leta y'u Burundi iriko iratanga iriko irasaba ko abantu bava mu binywabi niko no byita mu kirundi sinzi ko aza kuntahura neza numvise ari uwo mu gihugu kibanyi no kuvuga tuve ahantu mu kinyegero tuje ahabona mu kuja ahabona rero niho dushobora kwerekana ubumenyi bwacu n'ivyo dushoboye n'abaturondera bakaturonka byoroshe akarorero notanga nuko abavuzi kama ubu mu Burundi bashobora gushinga amafarmasi traditionnel canke se y'imiti kama ahabona ku mabarabara bakandika ko kandi bagashobora kwakira abantu berekanye ko bakwije ibyangombwa nico gituma twavuze ko hashizweho urunani rw'amashyirahamwe avuza imiti kama mu Burundi ubu ndizera ko mu ntara zose z'igihugu ushobora gusangaho abavuzi kama kandi batagikorera mu kinyegero bafise bari ahabona nibaza rero ko hazobandanya habaho kugira itunganya rimeze neza kugira ngo ubuvuzi kama bubandanye bwiturwa na benshi murakoze
murakoze cyane bakoze cyane hama kumbure tuje kuri ico kibazo nyine cerekeye bamwe bama bibaza bati kumbure namwe murakora nk'abapfumu abapfumu barakoresha nabo nyine imwe mu miti kama havuga ko bakoresha ibintu ndimano wo sigurira gute intandukano kuri abo bafite ayo makenga yuko muba muri abapfumu kugira ngo nabo batahure ati mbe bitandukaniye he ko basa nabo nyine nk'abakoresha imiti kama
murakoze je ico no kivuga ko novuga ko biratandukanye cyane uretse ko hari hivyo nosigura n'ivyo ntoshobora gusigura turabona ko abaganga bari uburyo butandukanye mvuze nk'akarorero notanga nk'akarorero hari abaganga b'imiti y'ikizungu abo bita mu gifaransa le mede abo twokwita le medecine somatique ubuvuzi bw'imiti y'ikizungu hanyuma hakabaho medecine traditionnelle abavuzi b'imiti kama hanyuma hakabaho abakora ivyubuvuzi mugabo babikoreye mu mashengero abo twobita nk'aba every missionnaire medical abo nico gikorwa civuga butumwa n'ubuvuzi baba bariko barakora mugabo nabo ugasanga babikorera mu mashengero hari gihe babikora batarinze kwaka n'amafaranga abo bantu bakoresha ibintu biboneka ariko ugiye kuraba abapfumu n'abarozi bakoresha ibintu bitaboneka nushobora no kubabaza ngo umutuvuza uri hehe bakorera iyo mu bigo ugasanga bakora imiti yabo bakubwira ati turarasaga igitutu turaguruka turagira gute ibyo rero biratandukanye na bya bindi twariko turavuga bya babaganga bakora imiti mu bitegwa ntanga miti canke mu muri bya bindi bakura mu gataka canke muri bimwe bakura mu bikoko hanyuma bagaheza bakabishira mu mafarumasi ukabibona abo bantu rero baratandukanye nico gituma novuga ati hariho itandukaniro rinini kuko bamwe imiti yabo bakoresha iraboneka abandi nabo bakoresha imiti itaboneka niko nobisigura kubwanje ngira ngo hariho nabandi bosigura ukundi murakoze
murakoze namwe murakoze tubandanye ku murongo wa telefone turafite witwa Dona Dona naba nta vuze izina ryawe nabi murantunga kaze neza reka kumbure twakire ubundi nzatari ku murongo reka twakire Idrissa Bakungu Bakungu turi kumwe
turi kumwe nire neza
amahoro amahoro
amahoro amahoro nani buri wari kigeri mu Rwanda
duzijwe ariko tukumve neza wegere telefone yawe
yego ni ukuvuga ngo mbaje gushimira umusiga mwatumiye kandi bariza ibibazo tubaze dukeya kandi ushaka kubaza ngo iyo miti nyine iba yemewe kari tarine kari tunaho nabo bavura abo bantu leta ibigendeye y'uburundi ni ukuvuga ngo ndashaka menye ngo iyo miti yaboneka cyangwa niba barayijyanye no mu zindi gihugu abantu bakabasha kuyikoresha hari ibihugu bimwe na bimwe nyine byane muri afurika cyangwa i burayi batajya bemera kuiyo miiyo gukoresha ngira ngo bavuga ngo abaganga bemewe bariya ba leta abadokiteri bamwe tuzi baba bakurana gute ko abo badokiteri babategera ngo ya miti niba yemewe bahuza gute ako kazi ko bose gira kose iyo miti yose ibivura igasanga nyine ubuzima bugira umuze baba bihuza gute n'iyo miti yo kwa muganga yose sinabonye ko ya miti yose yaba yaba iyo miti bakora cyangwa iyo miti yo kwa muganga ibivura igakiza umuntu babasha guhura bakabiganiraho cyangwa hari amashyirahamwe aba ahari yo gutanga iyo miti yego batubwire badusobanurire niba iyo miti yabasha kuboneka ku barundi bose cyangwa no ku bandi banyafurika bose yaba iboneka yaba yemewe bahuza gute n'abandi banyafurika kugira ngo ubwo bumenyi bubashe gusakara no mu bindi bihugu kubera afurika yose nabonye ubuvuzi ni bumwe ubuvuzi ni bumwe batubwire ko iyo miti yaboneka
urakoze cyane Idrissa akaduhindukire ku mutumire mushaka nahe ndizeye ikibazo duhereye ku mbureko cya leta ingene mukorana hari mu myaka yahera aho twavugana n'abayobozi batandukanye ba leta ugasanga umengo abavuzi nka bamwebwe ntimukorana cyangwa ntibanabazi cyangwa ntibanabemera kuko kumbure haba hariho amategeko agenga ubuvuzi ku rwego mpuzamakungu ariko twavuze mu ntango yuko na UNESCO na OMS hariho ubuvuzi nk'ubwo bw'iwanyu yemera kandi ishigikira leta mukorana gute muri rusange baremera ubuvuzi n'ubuhinga mufise
murakoze cyane nshimire kandi Idrissa ku kibazo ahejeje kubaza ikibazo ciza ariko kandi no kwishura nahuranije mvuga ati leta iravyemera kuko iyo itavyemera ntihari kujaho itegeko rigenga ubuvuzi kama canke ngo bishigwe no muri ministeri ya sante ico ni cambere cemera ko cemeza ko leta ivyemera kandi ibishigikiye ikigira kabiri buri mwaka turahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama itariki imwe y'ukwezi k'umunani muri Afrika no kuvuga ko rero nimba Uburundi bwifatanya na Afrika guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama Idirisa nibaza kwatokekeranya ko no Burundi ubushitane ihabuzwa y'imiti kama naho yoba atariko byari bimeze muri kahise hanyuma ico novuga gusa ni ntambuko yo gushikira ko imiti yacu yoba itangwa mu gihugu abantu bose bakabimenya canke bakayironka abene gihugu canke ikaba yoshika no mu makungu nkuko abivuze ati kuko ubuvuzi ni bumwe ni ntambuko rero dutegerezwa kugenda tuduga buhoro buhoro nkuko twabivuze kugira ngo ico kwihereza canke se umuti uje ku isoko hanyuma uzoshike ku rwego mpuzamakungu hariho ibisabwa dutegerezwa kubahiriza kugira ngo dushike ku masoko mpuzamakungu ubu rero sinovuga ko imiti yacu ishobora kuja ku masoko mpuzamakungu ariko ni vya bindi twavuze ati kubwo gukorana neza kubwo kwinjira mu bumwe mu bufatanye bwiza bwo gukorana n'amakungu ibyo bintu bizogenda biza mugabo ubu sinovuga ngo turashika kuri urwo rugero muganibaza ko ariyo nzira murakoze
gukorana n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu nk'uko yabibajije ati nimwe wamukorana kugira ngo musangire ubwo buhinga ku rwego rwa Afrika kumbure ko usanga umengo imico kama iranasa
okay murakoze gukorana sinatahuye uko ashatse kuvuga kuko umubisanze mu gihugu cy'u Burundi turafise imiti cyangwa se ingaburo muti mva makungu zisanzwe zihari ariko zikagira abazikoresha n'abarundi bariga gukoresha iyo miti kandi bigakorwa byemewe n'amategeko nyuma kandi ugasanga n'abarundi bakora iyi miti iyo ngaha twebwe twita ikama y'iwacu atari mva makungu nayo nyene tukayihereza kandi abene gihugu bose bakayihereza sinatahuye icyo gukorana nimba ari cyo guhanahana ubumenyi kuko ubumenyi mu bisanzwe tuburahura mu bihugu bimaze gutera imbere hanyuma tugaheza tukabishikana iwacu sinatahuye neza rero uko gukorana yavuze ko ariko nimba ntamwishuye neza araza kubaza
Ego reka tubandanye ku murongo ariko ndakeka ko muri make byo bari bisanzwe bijanye no gusangira ubumenyi n'ivyo bindi bihugu ko mbere nko mu Rwanda wigiye naho nyene bashobora kuba bashira hamwe nkayo y'iwanyu mugasangira ubumenyi mugasangira abantu mugasangira byinshi kugira ngo uwo mwuga wanyu n'imiti kama imenyekane yongere igwire Ego reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise Donara cari ku murongo ni Donatello wa Yesu Donara uraho neza
Murara cyane
amahoro mahoro
Na mahoro
Duga ku ijambo Dona
Njewe iyo ndebye mbona abantu bavuzi gako bakoresha ibimera harimo ababesha Ategote kuko hari nk'igihe umuntu usanga akubwiye ngo avure inyatsi ukagenda nyine akagufata akakubwira ngo bakoroze inyatsi yarangiza akubwira ngo uragura umuti ngo w'ibihumbi ngo wenda ngo 50 cyangwa 100 na 200 ngo noneho ngo izo nyatsi zigende mu by'ukuri nta n'ikintu aba yapimishije waragukoraho gusa kuko nge byambayeho hari umuntu wabinkoze noneho yamara kubikora gutya akagura iyo miti ariko urebye nta kimara nta n'ikintu nta na kimwe igabanya wenda kuko ku buzima rusange ubayemo
yego ukumbure waguma ku murongo mutumire yarigeze kugerageza kubisigura yuko ubuvuzi bwe butandukanye n'ubwo ngubwo ariko mushinga ntaye ndizeye umuntu nka Dona wo mwishurute
Edbo ndamushimire Dona makenga afise nayo kuri kuko benabo barahari ni by'ukuri mbere wanashaka nkuko nari mpejeje kubivuga ko abaganga batandukanye ariko kandi na babandi bakora ubuvuzi kama bakoresheje ya miti cyangwa bya biterwa ntanga miti badakoresha imiyaga nabo barashobora kubamo abantu b'injyaga abantu batarabanya mwuga abantu biciye amafaranga kandi abo rero ndetubita abaganga iyo turi ko turavuga ubuvuzi kama tuba tugomba kuvuga ubuvuzi kama nyabwo kandi budafatiye ku guca amafaranga y'umurengera hanyuma ngo ureke no kuba utanze umuti ukora hariho uwatanguye abivuga ati hariho n'abantu bagenda bakavuga imiti ibiti batanazi ugasanga canke batazi n'ibyo bivura ugasanga bariko baherereza abantu babahenda nibaza ko ibyo rero sibyo tugomba kuvuga ku buvuzi kama tuvuga umuvuzi kama akora neza ariko ibyo avuze byona birahari ariko nibaza ko ababeshi nk'abo iyo bamaze kumenyekana nabo barafatwa bagahanwa ariko si uko abavuzi kama bose ari ababeshi nico navuga kuri dona ariko ibyo avuze ntabesha barahari abasharara ntibabura
ego murakoze tubandanye twakira ubundi Pacifique umurindire Pacifique kaze neza
yewe neza
amahoro amahoro Pacifique
yego amahoro
tuka ku jambo
nitwa Pacifique murinde nirereye mu Rwanda mu karere ka Musanze icyambere ndashima ubuvuzi bwa gakondo niko tubyita mu Rwanda iyo bukozwe neza kandi biri ngombwa byo burafasha ariko hari ibintu bigera nko kuri bine ngira ngo mbe navugaho icya mbere ni ku bacuruzi cyangwa se abaganga bavura bifashishije iyo miti gakondo kuri icyo kintu cyo nabasaba ni ukuba abanyakuri bakajya babwiza ababagana ukuri ntabe yabikora nk'umucuruzi kugira ngo imiti imuzeho ayicuruza abone amafaranga ubwo akabyiza umuvuzi ukuri ati ikibazo cy'uko ubuzima bwawe ni niba kandi abonye adashobora kuba yamufasha kugikemura akamwereka izindi nzira zikwiriye yabinyuzamo kugira ngo ubuvuzi buboneke sinzi niba icyo
birumvikana neza birumvikana neza uti ubudandaji n'ubuvuzi ugasanga harimo ububeshi rimwe na rimwe mushinga nahe ngizeye icyo nyiwo mwishyura gute kugira ngo yumve niba koko haba harimo
cyane cyane ushimire Pacifique icyo kintu abuze kirahambaye mu bisanzwe akaranga mutima k'umuganga yategerezwa kumenya kwitaho icyo ajejwe mbere akamenya n'intumbero yiwe ategerezwa gushikako icyo umugwayi amukeneye ko no kumuvura agakira icyo nicyo kintu cya mbere twategerezwa kumenya hanyuma ikizira kabiri twategerezwa kuba turi abantu b'imvuga kuri kandi ibyo tuvuga tuba tubizi neza ntabwo ku rubuga rwo kuvura ariho tugenda kwigira no gukinira ku magara y'abantu saho gukinira oya ahubwo umuganga ategerezwa kuba afise indangagaciro canke ibyerekana ko ari umuganga bya nyabyo ni ugukunda umurwayi ukamubwiza ukuri kandi ukamugirira impuhwe umuntu rero wagiriye impuhwe ntuzomubesha nibaza ko ariko karanga mutima k'umuganga murakoze
murakoze cyane ego tubandanye twakira ubundi Marcel ku murongo wa telefone Marcel uratwumva ikaze neza
cyane ndabumva neza mperereye Kigali mu Rwanda ndizera namwe Washington DC z'amahoro
turashima Imana
ndashaka rero kuramutsa umutumire w'uyu munsi namubaza ikibazo kimwe nande ndabaramutse ego murakoze muhegagirwe ikibazo kiri n'icyiyumvira ariko kiri bujyemo n'ikibazo abantu iyo bariko barakora amapublicite bavuga ko imiti basekuru babo bayikoresheje ari imiti gakondo cyangwa se imiti kama nk'uko mu kirundi bivugwa usanga abantu babashamadukira bakabashikaraho n'ingoga bagiye kwivuza ariko kugira ngo umuntu ashinge ikigo gikora cyangwa se kivura gicuruza iyo miti usanga hari uruhushya ahabwa n'igihugu ari gukoreramo noneho rimwe na rimwe mu kwereka igihugu ibyo azakoresha abamugana akaba ari batuburira ugasanga imiti atanga abamugana inyiranyije niyo yereka abanyagihugu ugasanga habayemo ibintu by'uburiganya byo kurya amafaranga y'abagiye kwivuzayo nyamara imiti agiye kubaha nta kibamarira. None rero nkamwe muba mubirebera hasi nkaba numva ikintu cya mbere nasaba, mujye musaba ko buri mezi atatu atandatu se cyangwa igihembwe bitewe na politiki y'ubuzima mu gihugu ko bajya barakorerwa igenzura kandi rigakorwa mu buryo butunguranye, haba hari abigeze kwivuzayo bakabasha kuba bafite inyemeza byinshi n'imiti yabahaye imwe na rimwe igasubizwa mu malaboratwari bakareba ko imiti yerekanye mu gihe bya bigo bigejwe kugenzura imiti wenda nk'aha mu Rwanda tuba dufite ibigo FDA igenzura ibyo byose, umuntu akamenya ngo ibi bintu biracyafite wa mwimerere yatweretse cyangwa se yarawutakaje noneho bakaca baryozwa impamvu bawutakaje umwimerere wabyo. Tekereza ko ibi ngibi byafasha. Ikindi cya kabiri, abantu yo ni inama ntanga ku bantu, ntabwo bakwiriye kugira akarwara gato ngo feri ya mbere bayifatire ku bantu bacuruza imiti gakondo cyangwa se imiti ikama nk'uko mu kibindi bivuga, kuko ntabwo ibyo umuntu arwaye byose ari amarozi. Kandi no kwa muganga iyo umutumye ko ntabushobozi barakubwira ngo simbikira mu baganga ba Kinyarwanda, kuko nabo bazi neza ko umuntu ashobora guhumanya. Ndi ntekereza ko byazaca intege abiyitirira abavuzi gakondo, nyamara ari abatekamutwe bashaka indonke mu banyagihugu. Nuko mbyumva nicyo bitekerezo nari mfite.
Marcel, ko tukigufite ku murongo, tubwira muri make ubuvuzi bwa gakondo mu Rwanda hoho bimeze gute? Muri make hari amavuriro canke amabutike, amafarmasi baguriramo imiti gakondo aboneka cyane?
Yego, murakoze. Hano mu Rwanda dufite ihuriro ry'abavuzi gakondo rizwi ku rwego rw'igihugu. Iryo huriro rihuriwemo n'abaturuka mu mpande zose z'igihugu, mu ntara imwe n'umujyi wa Kigali, hakaba batanga uruhushya rwo gukora bamaze kugenzura gikora n'uburyo bikoramo. Ariko kandi kubera ko bazwi, ntabwo habura n'abiyitirira bya bintu, kuko bakunze kuvuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni ziri kujya indi nama. Uyu munsi usanga ku maradiyo, social media, hari abantu bavuga ngo tuvurire n'ibi, harimo n'ababagana mu minsi yashize hari umuntu batumye hakwizwa ibya Amerika nawe asobanura ibintu bijyanye n'ibi. Noneho umuntu arahamagara kuno mubahamagara, arahamagara avuga ngo njyewe bampaye ino miti bavuga ngo izamvura kurangiza vuba yo Kinyarwanda ya gakondo irangira ahubwo inkonyi kurushaho. Ati none ubwo nzabariza ati rero ntawe kubariza kuko urumva imisatsi n'ibitanze n'urugero uburenganzira bwo gukora wowe ukagenda nta nyemeza byinshi baguhaye nta shinga nta rugero iyi miti n'ikikano haidezi ntarengwa uvuga ngo abariho, ahubwo hari abantu baza bakabihishamo bagakora ibidakorwa, ari nabo basuma rimwe na rimwe kwizera ya miti ngo ni ya Kinyarwanda bigoranye. Ariko ihuriro ry'abavuzi gakondo riremewe ibiho rirakora, ngira ngo no mu mwaka ushize wari uri kuyaho byari n'umunyarwanda akazi yari umudamu, ubu ngubu ntabwo njya ndikurikirana cyane, ariko ugeze kuryobora na none hano yigeze kumutumira kuri radiyo ijwi ry'Amerika atanga ikiganiro cyiza cyane, bariho kandi barakora.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone, turagushimiye Marcel. Reka tubandanye twakire na Joseph. Joseph, uraho neza? Halo Joseph, turi kumwe?
Halo,
amahoro?
Ego,
turakumva neza, duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro. Halo, ndagiye ka kabazo ka telefone kuri Joseph. Reka twakire Ali Mohamed. Ali Mohamed, turi kumwe, uratwumva? Amahoro, amahoro. Duga ku ijambo.
Nari mfise kerekanye n'iyo miti gakondo, ahubwo burya njyewe mbona pese irya miti iba irimo ipangisha amagara y'abaturage cyane.
nitwa kumvise neza utigira gute ku magara y'abaturage
ariko mutubona umwenda niyo kwangirika kidutumanye n'ubuziranenge rero by'uko ifite ubuziranenge kandi niyo umuntu ariko arayisuza ubona bamubwira ati uyikoresha gusa uragura nyine bakakwibuka bamahera bagatwara ibigeraho kugira ngo imitsi ngo wofate ikomeuko umva kenshi iyo mbona ari kubiba ahubwo hari nk'ibishoboka leta yari ikwiye kubisa nyine hagasigara amafuriro yemewe umuntu yitohora bakamutunganiriza bakamukura nyine neza bisanzwe bagahareka kuza baraturenga
kuri we uvuga ati waragiye canke hari abantu bagenda ntibababwire neza ingene bayikoresha
ko bayikoresha kenshi kuko basigaye bayibonza no mu masoko usanga batonze mu masoko nyene
urakoze cyane reka kumbure twakire na Joseph aragarutse ku murongo hama umutumire abishyurira icyarimwe Joseph amahoro neza
amahoro ijwi rya Amerika
urahura komeye
ego mwavugana na Maniho Joseph ndiburera mu mwanya wa kivuye majyaruguru y'u Rwanda
ego
kibazo ndabaza umutumirwa mbere na mbere manze kumushimira
ndakutana natwe turabashimiye
ego ndamubaza ikibazo ese iyo bagiye gushaka imiti ra byatsi bakoresha umenyereye ko imiti ya kizungu bakoresha laboratwari bapima batubwira bo bagendera kuki batoranya ibyatsi kugira ngo tumenye ubuziranenge imiti yabo iba ifite bagendera kuki batoranya intusi
urakoze Joseph n'icyo kibazo nta kindi
icyo nashaka kukubaza
ego duga ku jambo mushinga nahe ndize
ego murakoze cyane imbere yuko mvuga kuri iki kibazo gihejeje kubazwa ubunyene mbanze mvuge kuri iki ari Mohamed ahejeje kuvuga camakenga agira mbere amakenga ateye ubwoba ku magara y'abantu ariko Marcel yagerageje kukivuga ko iki kintu cy'ukuba abantu bashobora gutanga imiti ntibanavuge n'uko ikora bakakira amafaranga gusa ntibavuge dozaje cyangwa bavuga amakire umuntu ashobora kuzofata urugero ko Marcel yakivuze ko niba abantu batabura gutesha agaciro umwuga ugasanga bariko barawukora nk'abantu batawuzi cyangwa batanawuzi nyene hanyuma gacu usanga nibyo biriko birasubiza inyuma umwuga bigatuma n'abantu bari kwitura ubwo buvuzi batabugirira icyizere kuko ntushobora kwemera gusubira ahantu wamburiwe ahubwo urahahunga nico gituma rero nagomba kuvuga ati abo basharara barahari ariko ndemesha Mohamed ndamubwira ati n'abavuzi kama b'abanyamwuga banyabo barahari nibaza ko Mohamed yari yakivuze ariko narinshimye kugisubiramo hanyuma uyu izina ryanshitse gatoyi Burera nawe abajije ati mbega iyo muja gusoroma ibyatsi mwisunga iki kugira ngo murisorome nukuri nibaza ko uyu muntu abajije ikintu gikomeye mu bisanzwe hariho intambuko hariho intambuko nyinshi zo kugira ngo umuti utegugwe neza hanyuma ugere ku rugero rwo kwiherezwa intambuko imwe mu ntambuko nyinshi zikenera gukogwa icya mbere coco ni uko dutegereza gusoroma ibyatsi tuzi ko bivura ku ndwara runaka icyo ni icya mbere tubanza kubimenya icya kabiri ni ukubisoromana isuku kandi twisunze amasaha bitegerezwa gusoromekwa hanyuma icya gatatu ni ukubitegura neza kandi bikabandanya biteguranwa isuku hanyuma bikageraho byiherezwa bari mugabo byagumye muri ya suku nibaza ko cozoba ikindi kiganiro kubera umwanya ari muto ariko ubanza gusoroma ibyatsi ari uko wabanje kuba ubizi
sinzi ko nishuye neza murakoze
egome egome cyane nivyo koko umuntu asoroma ibyazi hama akabihingura mu buhinga bwe bafise ariko kandi hariho muri iminsi tugarutse ku kibazo cy'ibibazo iminsi maze iminsi bivugwa biba mu gihugu cy'u Burundi kumbe no mu bindi bihugu biraba aho abantu bavuga ko barozwe bari ishano ivyo murabibona kenshi cyane cyane aho muherereye ngaho mu cibitoki abantu mubafasha gute barabitura ku bwinshi kuko biravugwa cyane bimaze kumbura imyaka itari mike biguma byiyongera abantu bavuga ati bahandoze bampaye isumu bampaye uburozi ugasanga arituye kwa muganga arituye mu bapfumu arituye mu buvuzi kama ivyo mwe mubivuga kwiki mubivura gute
murakoze cyane ikintu cy'uburozi ni kintu kigoye kwemeza canke kigoye no guhakana kuko kenshi na kenshi uza gusanga n'umuntu arashobora gufungura n'imfungurwa ziwe kandi yemera akazifungura nabi zikamugira kingaruka nabonye ico maze kubona coco no kwemeza nuko ahabaye urupfu hama impfane nico gituma ubu nabantu bake bashobora kwitaba imana batagirizwa ko bapfuye bazira amarozi ubu rero nta mvuzi gihari ariko nico nashaka gufatiraho mu kuvuga rero nti uburozi suko ubutamye buhari kuva kera sino buhakana ariko kandi sino kwemeza ngo uburozi ngo bumeze kuko jewe ntabwo nzi ariko icoco nuko hariho ibyatsi bishobora gukora bigwiriyemo amaside ushobora kurya ugasanga byo ubwavyo byakubereye uburozi hari nibindi by'amantibiotike ushobora gusanga binetarariza canke se bishobora kwica imigera ya bya byatsi ibindi uko rero niko ibintu bimeze iyo umuntu bamaze kumubonamwo ibyo byamuteye kuba umubiri wagize ihungabana hategerezwa kwazwi neza umuti ushobora kwica bwa burozi bwavuye muri cya kintu kuko n'umuti ubwawo ushobora kuba uburozi ku muntu ushobora kunywa kinini ugasanga wanywe izirenze zikaba uburozi kuri wewe ivyo rero byose bisaba ko ugiye kwa muganga baraguha umuti ushobora gukaruma bya bintu ivyo byose no bivuga uko sinokwemeza canke ngo makane ivyo by'uburozi mugabo uko bimeze kose umuntu ategereza kumenya ivyo ashobora gufashisha umugwayi aje amwitura afise bene ico kibazo murakoze
tugaruke ku kibazo cyo guhingura imiti kama n'ububiko bwayo mbega ububiko bwayo bumeze gute ko kumbure imiti ya none usanga bayashira muri frigo usanga bayashira ahantu hatandukanye kugira ngo bayibike neza igume meze neza imiti kama turabona kenshi bari mu macupa mbega ntayo bikeneye kuja mu bubiko bwa frigo biba bimeze gute
murakoze musanzwe imiti dukoresha iri ubwoko butandukanye hariho imiti ishobora gukoreshwa ari amazi canke kudandazwa ari amazi ikaba yahinguwe ku buhinga bw'uko ishigwa mu macupa ishobora kubikwa umwanya urenga umunsi umwe no kuvuga ko ico gihe uwo muti utegerezwa gutegurwa neza ugashirwa mu icupa rishobora kuwurinda na cane cane mbashe nk'akarorero itegurwa ry'uwo muti ritegerezwa kuba ryakorewe ubuhinga bw'urukurikirane bwo gutegura ico no kwita imitobe kama bagakora ico bita pasteurisation canke conditionnement y'umuti bakawuha n'ikiringo uzomara kugira ngo baze bawutange ugifise agaciro icyo gihe rero sicupa ryose uzopfa uko utekeyemo kandi nibaza ko abazikora bose baba bafise uko babyize hari n'imiti y'amafu imiti y'amafu nayo ifise uko itekegwa na cyane cyane ku buhinga bwo gutekera mu macupa ni byiza gutekera mu macupa atabonerana ku buryo izuba ryase ridashobora gushikira wa muti cyane umuco udashikira wa muti nibyo byiza niho umuti ushobora kugira uburambe no kuwubika kandi bakawubika ahantu izuba kuko bishobora gutuma iyo miti yononekara kandi ikabikwa ahantu heza hakorewe isuku ibyo rero ni bimwe
mu byo navuze ku ntambuko zo guhingura iyo hageze no kudandaza hategereza kubandanya bari abajyatsu kuri umuti ko ritunganijwe neza naho ubikwa kugira ngo umuti ubandanye uringira kamaro iyo umaze guta gaciro naho umuntu ategereza kuwukuramo akawuta kugira ngo ntuzoshobore kubangamira ya magara y'abantu nkuko twatanguye tubivuga murakoze
murakoze cyane turiko turaja ku musozo w'ikiganiro kumbure tuvuge gato kubijyanye n'ibiciro by'iyo miti mukora kumbure n'abagereranye ko bamushobora kuba muri abapfumu mukoresha amafaranga kuko abapfumu bakoresha ibintu bitandukanye kuko mu bizi hari abasabanguza n'inkoko zaniki mwebwe amafaranga nangahe musaba iki kugira ngo mutange iyi miti kama itakunze kuboneka cyane n'amafaranga nkangahe nko kumuri
urakoze cyane mbere yuko ninjira ku by'ibiciro by'imiti nagomba mbanze mvuge ku bagwayi twakira ubuvuzi kama abavuzi benshi tuvura abanyagihugu canke se abenegihugu mugo ugasanga ingwara nyinshi tuzivura atabipimo twebwe dukora ica mbere abagwayi baratwiganira uko bagwaye iyo wumvise ari ibintu udatahura kuko hari igihe umuntu azaka kubwira ati yewe iyi ngwara ndayigwaye ukabona ko ari ingwara iboneka nk'ikibyimba ibintu bigaragara ukabona ko ari ibintu biboneka hari n'izindi ngwara ziba zishasaba guca kubipimo tubatuma gukoresha ibipimo kwa muganga hanyuma bagaheza bakaza tukabakira tukabavura twisunze ibyo babapimye kwa muganga nico nashaka guhera hanyuma ku kintu kijanye n'ibiciro cyangwa se amabeyi y'imiti mu bisanzwe abavuzi kama ntibagira ibiciro bimwe usanga bamwe bafite ibiciro byabo bivanye n'uburyo umuti wamugoye kugira ngo umushikire naho twavuze ko harimwo abagerageza kwicira amafaranga ugasanga n'ibitabazinze barabizimba ariko mu bisanzwe umuti ubushingiribeyi cyangwa igiciro bivanye n'uburyo uwagutwaye kugira ngo ubushikire hanyuma rero ukagerageza kubona inyungu atari y'umurengera natwebwe imiti tugurisha ntabwo iziyimbye abantu bose barashobora kuyigura kuko iri ku biciro byoroheje sinzi ko twakugira ngaha mugabo uko bimeze kose ibiciro byacu n'ibiciro biciriritse kugushinga ibiciro umuvuzi kama yisunga uburyo umuti wamutwaye murakoze
mu masegonda make dusozera inzitizi zoba ziri muri uyu mwuga wanyu n'inkezihe muri iki gihe uretse utiranywa n'ibindi izindi nzitizi mwamuhura nazo n'izi
murakoze cyane inzitizi ya mbere novuga ko ari iyi y'ukuba twitiranywa kuko abasharabata babaye benshi nk'uko mwari muhejeje kuyivuga iya kabiri ubuvuzi kama muri Afrika ndeka mvuge muri Afrika ariko cyane cyane mvuge mu Burundi ntabwo buraronka abantu bashobora kubufata mu mugongo ngo bwongere bumenyekane kuko bavye ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira amagara y'abantu ku isi OMS rirerekana ko rifise ubushake bwo gufasha imiti kama kugira ngo nayo ishobore gukoreshwa mu bihugu byacu nk'uko bikoreshwa mu makungu biragaragara rero ko dukeneye abafata mu mugongo ibyo bisata uhereye ku rwego rw'igihugu ukamanuka gushika ku rugero rwo hasi kugira ngo dushobore guteza imbere ikindi naco novuga nk'intambamye nuko ibitegwa kama canke ibitegwa ntangamiti biriko biracika kubera ihonywa ry'amashamba aha naho hategerezwa kubaho ihimirizwa nk'uko igihugu cha maci bikora mu mugambi yewe Burundi urambaye mu gihe hategwa ibiti hagategwa n'ibitegwa ntangamiti bigasubirizwa ku buryo dushobora kuronka ibiti dushobora guhinguramo ya miti nivyo noba ndavuze muri byinshi bivuze mugabo ibyo bishoboye gushirwa mu ngiro n'ibindi byo ziraho murakoze
murakoze cyane bose yo ku murongo wa telefone yari mushinga nahe ndizeye Salomo umuvuzi kama akongera akaba n'uwikorera utwiwe mu entrepreneur mu gihugu cy'u Burundi yigiye ibyo tuganiriye mu buhinga bwo kuvura muri Eden Memory Research Center mu gihugu cy'u Rwanda ishyirahamwe ryo rikorera mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi turamushimiye turashimiye n'abanyamanyi bishwe rya Amerika babandanye guhamagara bashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'abari ku murongo wa Facebook nk'uko bisanzwe ndashimiye na Nadia Taha mu bihinga bw'ivyuma, ndashimiye na Peter Handley ari karamfasha nawe nyene mu bihinga bw'ivyuma, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye mwese, mugira umunsi mwiza.